naje igihu cyihuti nihutira kuza guherekeza umubyeyi wanje yari yitabye Imana. Ibyo guhunguka herezi birazi ko bitegurwa, icyo nk'isi cyo cyatumye nza ubwa mbere cyari icyo gikorwa cyo kuza guherekeza umubyeyi cyo cyonyine cyari cyanzanye.
Turabahugije kuri uwo mubyeyi wanyu yitabye Imana. Mu mafoto twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye muri urwo rugendo mwumva mwagiyemo kwera ibibazo mwagize, twarabonye muri kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye barabyishimira rwose. Ngo tubwira muri tuke mwa mwarayaze umunsi muhura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Yego, mwe nibyo aho mariye gushyikira ino yarampaye umubonano arafata umwanya ukwiye turaganira ku bintu byinshi by'igihugu mu bisata bya politiki, mu bisata by'ubutunzi, mu bisata by'imibano. Yego, twaraganiriye umwanya ukwiye kandi tuganira dushyira hamwe.
Bamwe mu baja mu Burundi atavuga n'amashyirahamwe atandukanye baravuga Uburundi nk'igihugu coba kiri mu manga kigwa cane cane mu vyerekeye ubutunzi. Hari ikena ry'igitoro, hari ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mwarabaye utegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, mwaraba ivy'iterambere n'ubutunzi. Iyo bavuga ivyo nivyo mwabonye mubivuga kw'ikimwebwe?
Bo bimwe bimwe umuntu arabibona nta worahira yuko atari ikibazo cy'igitoro. Umuntu arabona ingene abantu batonda ku mastasiyo bakirindiriye, akumva yuko bari hirya no hino bibagora kwiyunguruza kubera iyo mijyi itagira igitoro. Ibyo nabyo aho usanga bita nyine kuri ayo mahera y'agaciro. Bo ubuzima bw'igihugu urabona yuko abanyagihugu bari ku kizi mu bisata c'uburimyi n'ubworozi. Babonye ko abanyagihugu barafite ukuntu bariko barahindura ingene bahora bakora, bagerageza gukorera hamwe kushiruka umwete. Ivyo umuntu aribaza ko bishobora kuzofasha kugwiza umwimbu mu gihe tuzi ko abarundi benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Umuntu ntashobora kwirengagiza kutabona ko hariho n'intambamyi zituma imigambi imwe imwe iteba gushyirwa mu ngiro. Ibyo nabyo si ingorane z'Uburundi gusa, mu bisanzwe ibihugu byose bikiri mu nzira y'iterambere hari ibibazo byinshi bahangana nabyo. N'Uburundi rero burafite izo ngorane, ariko icyo nabonye kandi gishimishije ni uko abarundi cyane cyane bahereye kugwaruka barabona yuko kwikorera imigambi, gushiruka umwete, urabona yuko bose bari kubikorwa. Kandi umuntu arazi ibisagara biriko biraguka, ibisagara bikuru bikuru, ibisagara bito bito. Umuntu abona ko inzira ari nziza, mugabo hariho n'ibindi umuntu abona ko bikenewe gutorerwa umuti cyane mu bijyanye no gutunganya neza itunga ry'igihugu, mu bijyanye n'ingene ubwo butunzi bwo bushobora kugirira akamaro bose, ntibugirire akamaro bamwe bamwe. Hari ikindi nacyo kandi umuntu abona ufatiye ku byo umuntu abona nk'izo nyubako ubona mu bisagara bito bito, mu bisagara binini binini zizi ko ziraduga, urabona ko atabisa bisaniye n'ibiharuro umuntu azi byerekeye ubutunzi bw'igihugu. Ibyo nabyo bivuga ko bene ubutunzi bw'igihugu butunganije, biragoye kumenya neza ubutunzi nyine bungana, kuko amahera menshi ntaca mu mabanki. Ibyo bigaca bituma kumenya neza aho ubutunzi bugeze ari ikintu kiguma ari ikibazo. Muri ibihugu biri mu nzira y'iterambere ibibazo byo ntibibuze. Ibibazo ntibibuze, igikuru ni ukuraba mbega izi ngorane ziva mu buti. Uburundi rero bivanye n'ingene ubutunzi butunganijwe, kakamere k'Uburundi mu butunzi. Uburundi bushora ibintu bike hanze, ariko bugakenera ibintu byinshi bivuye hanze. Byumvikana yuko rero abakeneye amahera y'agaciro baba benshi kugira ngo bazane ibyo bintu abarundi bakeneye. Ayo mahera y'agaciro nayo yatinjiye ku bwinshi kubera Uburundi butaronse ibyo bushora. Ibyo bice bisaba gutunganya neza igihugu kugira ngo ibyo bishobora kuzana ayo mahera y'agaciro byabivuye mu burimyi, bivuye mu butare, bishobore gukorwa mu nzira itomoye. Ayo mahera aheze aje mu mabanki hama basana ibintu bashobore kubizana barose ayo mahera. Ikindi nacyo uburundi n'ubindi bihugu bisanzwe biri mu iterambere mu nzira y'iterambere amahera avuye mu gihugu hagati yonyine yakwiye kubumba itunga ry'igihugu ni ukuvuga yuko abakenewe no kunganirwa n'amahera avuye hanze zaba imfashanyo cyangwa yaba imitahe y'abikorera utwabo ibyo bica bisaba rero gushyira inguvu mu bintu bijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu kugira ngo Burundi bwizegwe hanyuma ayo mahera ashobore kunganira amahera yavuye mu itunga ry'igihugu ibindi nabyo ugwaruka uko umuntu arubona cyanjye n'abandi babona ko bariko barihatira cyane gufata mu ntoki ubutunzi n'ibindi bisata ibyo rero birasabwa yuko bihabwa intumbero amahera yose ntaherere mu nyubako z'inyubakwa uko amahera ashyizwe mu nyubako amahera ubufungiye ahantu uko ntabyara ibyo birasaba yuko kumureho intumbero hakaboneka imitahe myinshi y'abarundi ijya mu duhinguriro duto duto tugato tuzobyara amahinguriro manini manini have hahingurwa ibyo uburundi nabwo bushobora gushora hanze ibyo nibyo bizoteza bikazana ayo mahera y'agaciro ni ukuvuga yuko umuntu arazi ingufu abarundi bariko barashyira mu gufata mu ntoki ikibazo cyabo cy'ubutunzi ndashobora kwibaza ko muri kazoza k'imbere ibibazo bimwe bimwe bishobora gutorerwa umuti igikuru muri byose ni uko umutekano umuntu yoshima uno munsi hano mu Burundi unagereranije n'ibihe biheze byo mu mwaka w'2015 n'inyuma yaho gatoya ndabona ko harakiyongereye hariho akarusho kaniniya bijyanye n'umutekano iyo ni inkingi ikomeye cyane kuko nta mutekano hari n'iterambere ntirishoboka ni nacyo bituma rero hakomezwa n'inguvu nyinshi hagashyirwamo inguvu nyinshi kugira ngo abarundi bose atanu asigaye inyuma bose bumve ko bari mu gihugu cyabo hama bashyira inguvu hamwe bose atawuvuyemo kugira ngo icyo gihugu gishobore gutera imbere kandi bose bizere icyo gihugu cyabo ibyo bizofasha cyane kuva muri ibyo bibazo by'iterambere cyangwa n'ibindi bibazo byaba bikiri hanze Burundi
yego mugendeye Burundi mu gihe turiko twegereza amatora mvuga tu ni igihugu cy'u Burundi kiko twegereza amatora mwibaza yuko amatora ari mu kuba muri ico gihugu cy'u Burundi azoba mucuka ciza mufatiye ku byo mwabonye haba mu vya politique haba no muri ivyo byose muhejeje kudusigura by'ubutunzi
bo ivyo mbona hugarukiriza amaso kugeza ubu igihugu kiratekanye nta ndyane mbona zihagaze ku vya politiki umuntu yumva urwaba rwinshi ntabwo umuntu yumva umuntu ashobora kwibaza yuko kumbure Burundi buzoshika mu gihe cy'amatora agatunganywa neza ataba ariko baratotezwa canke abariko bararengera ku bandi babahora ibyiyumviro byabo ivyo umuntu ashobora kwibaza yuko bizoshoboka Burundi bushoboye gutunganya amatora meza yo ku mugaragaro ivyo vyofasha kubaka ya mahoro arama ariyo akenewe kugira ngo abarundi bumve ko bashobora kwizera Burundi bagashyira imitahe yabo ahabona ndetse n'abatari abarundi bakabona batiki ya gihugu kiratekanye bakashobora kuzana imitahe yabo ivyo vyoheza bigafasha Burundi cyane
nimwaramuka musubiye ku mugabane wa Buraya musanze murimo ubu unye murategekanya kuzovugira Burundi kuko ngira ngo murahura n'abatari bake nk'umuntu mwigeze kuba muri mu mabanga akomeye igihugu cy'u Burundi murategekanya kuzovugira igihugu rimwe na rimwe bavuga ko ari n'amafaranga bigoye kukironka hama mukazovuga iki mu vya bisata kugira ngo isura y'u Burundi mwavuze ko yahindutse kuva mu 2015 yizewe gusumba
sinibaza ko ijwi ryanjye rishika kure cyane ariko jewe ngine nsanzwe meze ikintu kera ndakivuga ko kera ikirabura ntakivuga ko nabonye biriko biratera imbere sinzovuga ngo ndaco nabonye aho mbona hakiri hagikenewe inguvu naho jewe ndahavuga uko hari ari nacyo gituma uze bakeneye wese ko ndavugana ingene Burundi ndabubona nzovuga nk'uko ndabubona yatande nzarugero irimo kwa kuziko kamere kanje
Javier Rusikiri mwahoze muri cyagira cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhari rya Amerika twongera dusubira kubahoza ku muvyeyi wanyu mwabuze
murakoze cyane nongera nshimira n'abari ko baratwumviriza ntifuriza umwe wese muri mwebwe mbereye kuri umunyeshuri makuru gusuzera neza umwaka w'2024 ndabipfuriza n'umwaka mwiza w'amahigwe w'2025
murakoze cyane
yego.